ഇനി നിസ്മി ജാമേരിക്ക്. Ijwi rya Amerika ibashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda iminsi yose i Washington DC. Turaramukije nshuti, muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kabiri tariki 25 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2018. Kuri mikro muri kumwe na Fidèle Niyongabo.
Nabaze musanga twatakaje amafi kuko twari twiteze gusarura mu mezi abiri ari imbere, munabaze mbona kugera mu miliyoni 14,800,000. Na n'ubu dutegereje ibisubizo bizava hejuru kugira ngo aribo bazanatugira inama nibase.
Uwo ni umwe mu barobyi bo mu ruzi Mukungwa mu Rwanda yidoga ko agiye guhomba amafaranga yahora akura mu kugurisha amafi avuye muri urwo ruzi. Turavuga no ku rubanza rwabo mu muryango wa Asinapol Rwigara rwigijweyo ku itunganywa ry'ibibanza byo kubakamo rirangwamo utunenge twinshi mu kiyaya Cimbo no mu gisagara cya Bujumbura, hamwe n'akamo k'ishyirahamwe HASTER gasaba amashyirahamwe abikorera utwabo ibigo n'abantu ku giti cyabo babishoboye gutanga uburyo bwo guterera impunzi zifise impano zitandukanye mu ntumbero yo kwishyiriraho utuzi kugira zibesheho zitarinze kurindira imfashanyo. Yamara imbere yaho reka dutege amatwi amakuru twateguriwe na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Baramutse Aloyce, utubwire amakuru dufitiye muri uyu mwanya.
Baramutse Fidèle, ndamutse n'abaduteze amatwi. Muri Liberia abanyagihugu baharurwa mu majana ejo ku munsi wa mbere bariheje amabarabara yo ku murwa mukuru wa Liberia Monrovia, basaba leta gutanguza amatohoza ku irengero ry'amamiliyoni y'amadolari yazimiye acinjira mu gihugu. Umushikiranganji wa Liberia kumenyesha makuru Eugene Nagbe yashikirije mu ndwi iheze ko ayo mafaranga ashika ku miliyoni ijana z'amadolari yakoreshejwe ni banki nkuru y'igihugu mu bihugu by'Ubushinwa hamwe n'Ubuswise yabuzwe irengero agishika ku kivuko kubivuko bibiri bikomeye by'igihugu hagati y'ukwezi kw'icumi na kumwe umwaka w'2018 hamwe n'ukwezi k'umunani uyu mwaka w'2018. Abantu 15 barabujijwe gusohoka hanze y'ico gihugu, barimwo Charles Sirleafy, umuhungu wahoze ari umukuru w'igihugu hamwe n'icegera c'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu wo kuri leta ya George Weah muri Liberia nyene. Leta ya Liberia yasabye leta z'umwe za Amerika ndetse n'ikigega mpuzamakungu FMI kubafasha kurondera aho ayo mafaranga yazimiriye. Muri Afrika kandi abategetsi ba Nigeria batangaje jo kuwa mbere ko bariko bararondera abantu 12 banyurujwe bari mu bwato bw'Abasuwise mu mpera z'indwi irangiye. Ubwo bwato MV Glarus bwatewe ku munsi wa gatandatu hafi y'igisagara kirimwo ikivuko cya Harcourt buva ku murwa mukuru Lagos. Ikompanyi Masael Shipping ubwo bwato bwegukira yavuze ko abari muri bwo bose bari 19. Iyo kompanyi yavuze ko itazovuga amazina hamwe n'ubwenegihugu bw'abari muri bwo ku mvo z'umutekano wabo. Ariko umushikiranganji wa Slovenia ajijwe imigenderanire n'amakungu yashikirije ejo ku munsi wa mbere kumwe mu banyagihugu babo ari mu banyurujwe. Ukunyuruza abantu vyama vyabaye muri Nigeria na cane cane mu kigwa cya Guinea ahubwo bwato bw'Abasuwise bwaterewe mu gice cya mbere cy'umwaka w'2018 haranyurujwe ubwato inshuro 16 muri iryo zinga nyene rya Guinea nk'uko bishikirizwa n'ikigo mpuzamakungu kijejwe gutwara abantu n'ibintu mu mazi ku isi. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu uremeza ko ari wo wakoze igitero cy'iterabwoba ku munsi wa gatandatu ku basirikare ba Iran bari muri defile mu gisagara cya Ahvaz mu bumanuko bw'icyo gihugu. Ariko abategetsi ba Iran bo babandanya begeka igihugu cya Arabia Saudite na Leta z'Ubumwe za Amerika kuba ari bo bagikoze. Amasanamu ya video yasohowe ejo ku munsi wa mbere n'ikinyamakuru cy'umuhari wa leta ya Kiisilamu yerekanye abantu batatu batwaye imodokari bakoma akaruru bigamba ko bishe abahakanyi muri icyo gihugu cya Iran. Uwo muhari uvuga kandi ko abantu batatu bari muri iyo video aribo bagavye icyo gitero muri icyo gisagara cya Ahvaz bica abantu bashika kuri 25 bakomeretsa abantu bashika kuri 65. Icyo gitero kiba cyari gitumbire abasirikare bari muri defile aho bibuka buri mwaka intambara yabaye hagati ya Iran na Iraq mu myaka y'1988. Nayo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump hamwe na Perezida wa Korea y'Epfo Moon Jae-in barasinye amasezerano y'ubudandaji hagati y'ibyo bihugu bibiri hareje ku munsi wa mbere i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nyuma y'umubonano bagiranye hagati yabo aho basanzwe bariko bitaba inama ya bose ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Trump yisaye amasezerano ayahambaye kandi yongera ingufu yongera avuga kandi ko abantu batari bake ko murambare yongera avuga ko abantu batari biteze ko yari gushobora gushikwa ko aya masezerano mashasha arimo ivyahinyanywe mu masezerano yo mu 2012 Amerika na Korea y'Epfo bemeranije kuzohinyanyura mu kwezi kwa gatatu. Mukurangiza kandi bitigira iby'abishwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaragabanutse mu mwaka uheze inyuma yo kwiyongera imyaka ibiri yari kurikiranye. Ibyo byashikirijwe n'ibiro bijejwe amatohoza aha muri Amerika FBI hareje ku munsi wa mbere. Mu bisagara bikomakomeye bibamwo abanyagihugu barenga umuriyoni niho ubwicanyi bwagabanutse gushika ku bice 8 n'igice kimwe kwijana. Umushikiranganji w'ubutungane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jeff Sessions yashikirije ko leta ya Trump ariyo yitirira iryo gabanuka ry'ubwicanyi mu kuvuga ko leta ya Obama ihitiye itashoboye igikorwa cyayo cyo gukinga kugira ubuzima bw'abanyagihugu ntibubangamigwe.
Urakoze ya Loisi kumakuru uwejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini userukira ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi HCR muri Kenya Rauf Mazu asaba amashyirahamwe abikorera utwabo ibigo n'abantu ku giti cyabo babishoboye gutanga uburyo bwo guterera impunzi zifite impano zitandukanye mu ntumbero yo kwishyiriraho ubuzi kugira zibesheho zitarinze kurindira imfashanyo. Mugenzi wacu Eroje Burika neza araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Ku mugabane wa Afrika ibitigiri byawo nibyerekana abantu bahunze ibihugu byabo n'abahungiye mu bihugu hagati kubera injyana n'intambara barenga 24,000,000. Kuri abo igihugu cya Kenya gifite abarenga 471,000 330,000 bari mu makambi nyamukuru atatu hakiyongera ko abari mu bisagara. Mu ntumbero yo gufashizwa mpunzi kuri uyu w'Imana hatunganijwe urugendo rwitiriwe Rukuruku. Senaita Rete afise ubwenegihugu bwa Amerika ariko aturuka muri Ethiopia akaba akorera Axe aratubwira intumbero nyamukuru yarwo.
This is a campaign linked to raising awareness on the refugee population.
Iyi ni sekeza yerekeye gukangurira abantu kumenya ibyerekeye impunzi byabaye ngombwa ko ziva iwabo atari kubw'amakosa yazo. Hari indyane nyinshi ku mugabane wa Afurika n'ahandi kandi dutegerezwa gufata mu mugongo abo bantu bari mu mubabaro. Umuntu wese ategerezwa kubyumva akabinerwa kandi agafasha abantu bari mu marushwa kubera indyane. Kandi ubu hari ibitekerezo byinshi rwose by'impunzi ku isi nzima ku buryo twavuga ko amazi yarenze inkombe. Ubwo dutegerezwa kwerekana ko duhagararanye nazo kandi turi kumwe na cyane cyane iby'umwihariko. Muri Afrika dufite 24,000,000 z'impunzi. Hari indyane kuva muri Sudani y'Amajyepfo gushika muri Somalia zitigera zihera cyo kimwe na Congo. Ibi rero ni ugukangurira abantu kwibuka ko hari abandi bari mu marushwa kubera izo ndyane ziri muri Afurika. Nidaje humazu na watu wara igisata cigenga ca HCR kijejwe kwegeranya uburyo ku mugabane wa Afurika asanga ata muntu akwiye kwisuzugura mu guterera iki gikorwa.
As you know, a lot of people paid $1,500 to join us.
Nkuko mubizi abantu barishe 1,500 kugira baze hano kandi 1,500 kigenda muri HCR gufasha bene wacu bahunze. Icyiyumviro nyamukuru nuko abantu bagira icyabo kino gikorwa. Uwo ni wo mutima wa HCR n'umuryango wa Rukuruku, n'ukugira ubuntu gusangira n'ukwitanaho. Twaje hano ngo twegeranye uburyo bw'impunzi.
for the refugee community.
Zamu mu mpunzi huyu mukenyeza turuka muri Sudani yepfo yajava mu ikambi y'impunzi kakuma hari cyo rugendo rumwibutsa.
This remind me when I was still young. I remember when I was working.
Ibi nyibutsa nkiri muto turiko tugenda n'abavyeyi banje ntashobora gutambuka neza. Iyo nibutse umwe mu bakenyezi yikiwe imbere yacu byari bibi cyane kuko yaciye agwa bukumbi ntiyasubira gutambuka. Ubu nibaza ko abantu bumva ko impunzi bizigendera ziriko ziragenda. Umukenyezi w'umunyakenya nawe yemeza ko bene ibikorwa ari ngombwa cyane.
I like the spirit of the event and that we can
numva mpimbawe n'umutima wa bino birori n'ukuzana imiryango yacu tukereka abana bacu ukuntu ari iby'agaciro gukundana no gufashanya mu kibano. Nibaza ko bibabaje iminsi yose igihe imiryango itandukana kubera ibintu bisangamwo gusa. Nibaza kandi ko nk'abanyafurika ibihugu byakira impunzi dukwiye kwitanaho kuko turi umwe tukabihanga rimwe. Birababaje cyane kubona hari impunzi zibonwa nk'abakora iterabwoba cyane cyane abanyasomaliya. Birababaje pe kubona bahabwa isano n'iterabwoba. Naye ibihugu bitunze biri mu byakira impunzi ibitegeri bya sele byerekana ko impunzi bice 86% mu isi yose zihawe indaro mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Muri Kenya sele yemeza ko nubwo hibonekeza impunzi nshyashya hari n'izindi ziguma zitahuka. Muri zo harimo abarundi 191 batashe kuva uyu mwaka utanguye. Yaroje uri kaneza Nairobi rujya Amerika.
Muri Tanzania umushikiranganje w'indwaro iyo hagati yategerezwa kugendera makambi y'impunzi z'abarundi ariko ugo rugendo rwarasibishijwe. Bivugwa ko byo byavuye kutunamo igihugu kirimwo kubera impanuka y'ubwato bwahitanye abantu 224. Mugenzi wacu Jean Mukankusi yaganiye n'umwe mu mpunzi z'abarundi baba mu ikambi ya Mutenderi abanza kumubaza niba bari bazi impamvu y'urwo rugendo.
Yego ize twibaza twatumaze n'icyo tuvyumva. Kena mungambi ya mutende wina mungambi indu sanipso ngubari wako mde kuchayo ya siwa siwa taneza yuko yuwa raji kuzigu li mundi yuko murundi ya mahura rumusese kara kugira ngubashiri kuyandikisha kubiishi watahu.
Ubu harababa wani mo kuyandikisha si?
Eko alisho ya warabia nikisha uke hanyu watu watahana.
Hanyuma ubgo ngubu tunga se mginje nzi mngebge ngimunzi mga shobara ga kumujeza huo iyaza gari ngubu hi.
Bereke yaza ije twambe twari kujya kumusaba nokubahiriza impunzi mu gateka kazi ibaza cyahishe ku nguvu abagomba kwiyandikisha bagataha ariko abatabishoboye bari cyatumye bahunga no mu kigali kandi nibo benshi babareke bakumvikana na leta ya Tanzania kugira ngo uburenganzira bw'impunzi busanzwe buzwi n'amakungu hose ku isi yose. Tanzania yasinyiye amasezerano bashe bereke impunzi imunzi batubahirize uburenganzira bwacu ntibasubire gusohokerwa nk'izo tubona nk'abatubayemo muri Tanzania.
Kugeza ubu se hari uwo bahatiye gutaha?
Yego Tanzania idufata nabi rwose. Nk'ubu nta masoko akora, amasoko yahoraburiramo abarundi n'abatanzaniya ntabikora, nta makinga asirikira bashiri kurengana mu nkambi n'amapikipiki. N'icyo tubayeho nabi mu buzima bugoye. Ubwo rero ubuzima tubayemo bugoye kandi ari uburenganzira bwacu. Nicyo gituma nene niyaza bateza kumubwira tuti namba muva amakoze kunguka reka abahunguka bahunguke ariko basigaye nabo bavuga na leta ya Tanzania ireke kuzitotesa bivuye ku leta nkuru nziza bavugana kugira ngo impunzi bahe bitotesa uburenganzira bwazo ntibabubahirize.
Uravuga uti abantu batahe ku bushake biyandikishe batahe abahitamo nko kudataha mwamusaba ko yabafasha gute kugira ngo babashe kwisunurura mu mibereho yabo ya muri munsi?
Twebwe twabuhunzi ngahe mutendeni dusaba yuko abagomba gutaha batahe biyandikishe n'ubundi byahora biba ariko abatabishoboye bari cyatumye bahunga duhunga babareke mu burenganzira bwabo bagume ngaha kandi nige kudutoteza amasoko bayugurure umuhunzi yireho ku burenganzira bwawe mu mategeko tuhaba n'amakungu bareke kudutoteza kutwomora ku nguvu ku nguvu kuko turabibona se cyatubani cyakeraje Tanzania ikaje bona itangwa ndi itakwiye bona gose nka mungana kiye kiri mutende no muzini nka mizo ze turatuye muri kuri mezi ni ta Tanzania ya sose di mundi gose gose kumvisha.
Gufunga ayo masoko mutekereza ko byaba bigamije iki?
Bagomba tule isaganirizo tule na tumeze dusuma tule na hamwe hanyuma tiyo mwe dusuye ku macumi y'Ibirundi tuzi neza n'icyo twahunze n'indi ya kuba twadukodereza dukoreye n'ubu kandi ikihari bamwe bamwe turabizi gose n'abahunga bamwe baragaruka bagasaba kuguhunga ijya kabiri karwa mbere baye baraho
harabagiye bahunguka bavuye aho ngaho mu nkambi ya Mutenderi bakongera bakagaruka
Inama nkenguza amateka y'u Burundi isaba leta gukosora utunenge twibonekeje mu gutanga ibibanza byo kubakamwo mu kiyaya Cimbo no mu gisagara cha Bujumbura. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka yakwirikiye imirimo y'iyo nama ejo ku munsi wa mbere mu Kigobe.
Ibikorwa by'inama nkenguza amateka y'u Burundi by'uno wa mbere byari bishingiye ku cegeranyo cakozwe ku nyubakwa zubatswe hadakurikijwe amategeko. Bimwe mu biri muri ico cegeranyo cakozwe n'umugwi wa kenguza amateka wa maho ujejwe ibibazo by'intwaro ubutungane ubutunzi n'ibidukikije byerekana ko ibintu byayangaye atacamira abakenguza amateka basanga hari amakosa yabaye mu gutanga no kubaka ahatategerezwa kubakwa icegera cha kabiri cy'umukuru w'inama nkenguza amateka Anise Niyongabo afise ukuntu abona ibintu byategerezwa kugenda
hari amakosa agigwa n'abantu bubaka ariko cyane cyane hari n'amakosa agigwa n'ababi jejwe mu maservisi ya leta mu mirimo ya leta jewe mbona ko kugira leta abantu bayizigira yokurikiza amategeko aba yaratowe ni na mashinga amateka na nkenguza amateka hanyuma agashirwa ko igikumo agatangazwa n'umukuru w'igihugu kuko leta idashoboye kubahiriza amategeko yonyene n'amabwirizwa yonyene iba yaratoye canke yaratoje abantu ntibayizigira kandi abantu baca babandanya bakora ivyo bishaki
abakenguza amateka barahuza ko amazu yubatswe hafi ya karere ka Terere turi mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura yosamburwa aho naho hatanzwe kugira ho bakwemwo kandi hari hagenewe imicafu iva mu mazu yo mu gisagara cha Bujumbura ariko umukenguza amateka Defense ntawunkunda afise ubwoba bw'ibizokurikira
yabage twara hari twananigo navuze n'izi zose tuzozibomora abantu bazoca babahehe ndiye mugati au niveau technique turavye technique biroroshe mugati au niveau social abantu tuzobomora tubajira gute Kizu amajana tatu chukuzo na wanu wa shika imijango imu nga wanu bata andatu bazo uchawajai aswaza kujia mimbele ya meri kushaja njini mimbele ya president shangi mimbele ya urbanismu ya wahai
umukuru wina mangenguza mateka referia ndikulio wewe na hakinda saba abashikira nganji begwa nicho kibazo nuko vya shabza anoga inyiba kwa zuwa skwe hata liho zose zishigwa hasi haka koregwa icho hali hagene
wa mose amazi ya tera mucharama hagi ya wanu majana vili wabu nete nijero imwe mita 30 mu mwanya mutoyi abantu majana 200 waravyuka umwana kamurondera kumagiza mitanganyi urashobora kubireka ejo agapfumuriyoni none ubukijijiki nico gituma byose uko amateka avuga uko ahantu hateguwe planification yari imeze nigaruke uko nyene ico cy'abanyagihugu nico impact social iki byose biraba mugabo uno naho abantu hapfuye ntambi impact social iba
bamwe mu bakenguza amateka babona ko imvugo ishobora kudajana n'ingiro umukenguza amateka umugoko bw'abatwa Ruhuna Venant ari muri aba
yakwa mushikanga n'inkoro hagati wavuza nituhane isango ubwo ibintu ko twapfuka bizoja mu ngiro twebwe abatwa tugumana amakenga mu bintu ubwo bizoja mu ngiro nimba bizoja mu ngiro nijyari nituzokwa mama kabantu ko mandika heha enda kugira ngo biboneke ko ivyavuze ngo bishobora kuja mu ngiro inkwari zisezerana mu masesa tuvugane tuti ni kuwa gatandatu ibikorwa rusange tugende ni mashini abatuje
ariko abashikiranganje begwa n'ico kibazo bemereye abakenguza amateka gukosora bimwe mu bitagenze neza mu gutanga amatongo ujejwe ibikorwa vya leta yashikirije ko ahari amatongo yatanzwe hatisunzwe amategeko agiye gusubira mu minwe ya leta Jean Bosco ntuzwe n'Imana yatanze akarorero
kuri kiya kibazo cyo ngaho kuri Zabu nashanda amenyeshe ko ingingo yo kwaka abari baharonse nkuko mwari mwabidusabye kandi natwe kwaguma tubikurikirana twamaze kuyifata isigaye tusuka turiga abo bari baronse amatongo ngira kese ya ngiye tuyigera mugabo ashaka kumenyesha mugenzanje wa agriculture jejwe izabo ko the bone zisigaye yo twaba tuja kuzikurayo kutko cha twashikiriza izabo directeur makaro dera titre yawo makakoresha ikeneye
abashikira ngaje batanu ba leta y'u Burundi nibo bari bitavye ibikorwa by'inama nkenguza amateka by'uno wa mbere w'umutekano w'amasoko ntanga nguvu w'intwaro hagati mu gihugu w'ibikorwa bya leta n'ubujejwe ibidukikije Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi yasabye abanyagihugu kudasubira kuroba mu ruzi rwa Mukungwa mu gihe hagikorwa iperereza ku cyaha cisha amafi yo mu rugo ruzi. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Mu mpera z'iki cyumweru nibwo ku mugezi wa Mukungu habonetse amafareremba yapfuye ndetse haboneka n'ibindi binyabuzima birimo inzoka, ibikeri n'ibindi biba mu mazi nabyo byapfuye. Byukusenge Epafrodita akora ubworozi bw'amafi yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko batunguwe bagiye kuroba ku wa gatanu w'icyumweru gishize bagasanga amafareremba hejuru y'amazi yapfuye.
Mangwa bampamagaye bati twagize ikibazo cy'amafi yapfuye. Mageze nsanga amafi yapfuye mu buryo budasanzwe ari menshi cyane. Turebye dusanga amazi yararimo yaje asa yanduye yahinduye ibara. Nibwo twaje gukurikirana dusanga naho amafi yaje gupfa ari menshi cyane, abaturage barimo bayafata bayajyana.
Bakayajyana kuyateka se?
Barayajyanaga birumvikana ashobora kuba arimo abayariye, ariko nyuma uko twaje kubona bikomeye kuko n'ibinyabuzima byose byari mu mazi nk'ibikeri inzoka basangaga zapfuye nazo. Nibwo twabimenyesheje ubuyobozi nyine benshi cyane babaje kumenya amakuru ko ayo mafi ashobora kuba afite ikibazo.
Kugeza ubu aba barobyi babujijwe kongera gusubira kuroba mu mugezi wa Mukungwa bagategereza ikizava mu bushakashatsi bwahise butangizwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubworozi n'ubuhinzi. Dr. Uwituje Solange umuyobozi mukuru wungirije muri icyo kigo yasabye abaturage kwirinda kurya amafi yipfushije.
Ikigaye turimo dukora ubu ngubu ni ubushakashatsi bwo kumenya ngo ayo mazi yaba yarandujwe n'iki. Tumara kumenya icyanduje ayo mazi tubona noneho twatanga navuga twashyiraho imbaraga mu kumenya ngo icyanduje ayo mazi cyahagarara gute. Noneho ikindi nacyo turi kubwira abantu ni ukwirinda kuba barya amafi yavuye muri uwo mugezi yipfushije cyane cyane tutaricya twamenya icyo yazize.
Ariko ni ukuvuga ngo muri Mukungwa byo birabujijwe kuroba muri iyi minsi mutaramenyekeye.
Yego birabujijwe, uretse ko n'ubundi n'ubungubu wajya kuraba ntacyo yasangayo kuko amafi yari arimo urebye yose yarapfuye. Kugeza ubungubu ntawakagombye kujya kurobamo kugeza igihe tuzamenyera icyo ubushakashatsi buzatwereka ayo mafi yaba yarazize.
Iyi nzobere mu byerekeranye n'ubuvuzi bw'amatungo yemeza ko mu gihe cy'icyumweru kimwe abashakashatsi bashyizweho bazaba bamaze kumenya ikisha ya mafi abaturage basanzwe barobera muri uwo mugezi wa Mukungwa, baremeza ko igihombo bagize ari kinini. Igihombo mwagize kirangana gute?
Nabaze mutanga twatakaje amafi kuko twari twiteze gusarura mu mezi abiri ari imbere. Munabaze mbone kugira muri miliyoni 14 n'ibihumbi 800. Nanubu dutegereje ibisubizo bizava hejuru kugira ngo aribo bazana tugire inama niba se twabigenza niba tuzakomeza korora. Kuko nanubu amafi twari twasigayemo dukeya cyane twagumye gupfa ku buryo ubungubu n'amazi arimo ntabwo ushobora kuyakoraho kuko dufite impungenge ko akirimo uburozi.
Amafi yasanzwe yapfuye mu mugezi wa Mukungwa n'ayo mu bwoko bw'inkwikwi n'inshonzi. Aya mafi yagaragaye mu mugezi wa Mukungwa uherereye mu ntara y'Amajyaruguru. Dr. Uwituze ushinzwe ubworozi muri Rabu avuga ko abantu badakwiye kugira impungenge ku mafi ari ku isoko
cyane cyane amafi ya tilapia. Aya ngaya tumenyereye, abanyarwanda bamenyereye, nta kibazo afite. Amafi yapfuye ni amafi navuga yimeza cyangwa se aba naturali muri Mukungwa, ntabwo ari ayo twari twateyemo nasanzwe arimo.
Uyu mugezi unyura mu mirenge itanu ariyo ya Muko, Rusasa, Nkotsi, Rugero, Rwaza na Shyira. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ivuga ko hakozwe igenzura mu yindi migezi ifite aho ihurira na Mukungwa nk'Akagera na Nyabarongo, ariko nta mafi yapfuye yagaragayemo. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi igatangaza ko mu gihe hagikurikiranwa icyateye iki kibazo, abakora uburobyi bakwiye kwirinda kutaroba amafi bakoresheje ibintu byose biyahumanya bigamije kuyobya ubwenge bw'amafi, kuyananiza cyangwa kuyaca intege, ndetse no kwirinda kujugunya imyanda inyuranye mu nzuzi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Rwanda kandi umucamanza muri sentare nkuru yigize urubanza abashikiriza manza baregamwo abo mu muryango wa Sinapol Rwigara ibyaha byo gucanisha mu abanyagihugu ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Eric Bagire ubusa
byabaye ikinyuranyo ku mucamanza kuri iyi nteko iburanisha ubwo yari yiteze gutangira kumva ubwiregure bw'abaregwa aravuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere yabonye amabaruwa yanditswe n'abaregwa basaba gufungura by'agateganyo bagakurikiranwa bari hanze ababunganira bahawe umwanya wo gusobanura ibikubiye mu busabe bw'abaregwa Maître Buhuru Pierre Celestin wunganira umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda umwari Diane Shimiyimana Rwigara yavuze ko n'ubusanzwe yari yashyizwe mu gifungo cy'agateganyo n'urukiko rukuru kubera impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha yavuze ko ubusabe bwo gufungurwa by'agateganyo bushingiye ku mategeko yisunze ingingo z'amategeko Maître Buhuru yavuze ko iyo urukiko rushyikirijwe dosiye y'ufunzwe by'agateganyo ufunzwe ashobora gusaba urukiko rwaregewe bagafungurwa by'agateganyo aho urubanza rw'abarugeze hose Ubusabe kwifungurwa ry'agateganyo ntibwasobanuye ingingo ku yindi. Maître Buhuru na mugenzi we Maître Gatera Gashabana bahise bazamura inzitizi ko mu gusuzuma ubusabe bw'abaregwa umwe mu bacamanza bagize inteko iburanisha mu rukiko rukuru yagombye kuvamo. Baravuga ko yigeze kugira uruhare mu byemezo byafunzwe by'agateganyo abaregwa mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. N'ibyemezo byaje gushimangirwa n'urukiko rukuru ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 11/2017. Maître Gashabana wunganira Madame Mukange Manyaderine Rwigara yabwiye umucamanza ko kubera inyungu z'ubutabera ari ngombwa ko bazamura inzitizi. Umucamanza akavuga ko inteko iburanisha yaje yiteze gusuzuma ubusabe bw'abaregwa aho gusuzuma ukwihanwa k'umucamanza. Abunganira abaregwa bagashimangira ko nubwo atarabyiteze bitabura kugibwaho impaka hashingiwe ku mategeko. Basabye ko yivana mu rubanza cyangwa bakamwihana. Umucamanza ukuri inteko iburanisha yabajije impamvu mu kuburana urubanza mu mezi bitaba ikibazo, hakavuka ibibazo ku isuzumwa ry'ubusabe ribafungura by'agateganyo. Maître Buhuru yasubije ko baba baregwa n'abanyamategeko ntacyo bapfa n'umucamanza ariko kubera imiterere y'amategeko bigomba gusuzumwa. Ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Ndibwami Rugambwa na mugenzi we Faustin Mukunzi bwabwiye urukiko ko imikorere y'abanyamategeko bwayirimo ikibazo. Bwavuze ko ubusabe bw'abaregwa bwatanzwe ku wa gatanu w'icyumweru gishize saa 11 za nimugoroba amasaha y'akazi yarangiye hatangiye iminsi y'ikiruhuko. Bwikomye ubwunganizi ko butekerereza urukiko bwirengagije ko butatangiye ubusabe ku gihe. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yahise atangaza ko atari ngombwa kwiherera kuko asanga nta tegeko ribuza umucamanza wasuzumye ifungwa ry'agateganyo ku rwego rwa mbere kuba yasuzuma iryo ku rwego rwa kabiri. Avuga ko inteko itahinduka. Maître Gashabana yashimye umucamanza ku cyemezo yafashe ati mwanze gufata icyemezo kandi turabyubashye. Bisunze ingingo z'amategeko Maître Gashabana na Maître Buhuru bihanye umwe mu bacamanza wafashe icyemezo cya mbere kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo bahita banasaba ko iburanisha risubikwa. N'umucamanza bunganizi birinze kuvuga mu mazina bavuga ko bazamugaragaza mu nyandiko mu ibaruwa bazandikira urukiko. Ikigiye gukurikira abanyamategeko bagiye kwandikira perezida w'urukiko rukuru kuri ubu bwihane abusuzume. Bivuze ko uzabusuzuma ari buzashyiraho inteko nshya ari nayo izagena igihe urubanza ruzongera gusubukurirwa. Iburanisha rya none ryitabiriwe n'abavandimwe b'abaregwa abahoze ari abakozi b'uruganda rwitabirwa Sinapol Rwigara itangazamakuru umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho Madame Ingabire Victoire Muhoza abakozi bazimwe muri ambasade za hano mu Rwanda abashinzwe umutekano n'abandi abaregwa bombi batawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa 9/2017 umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho umwari Diane Shima Rwigara yihariye ku cyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano gikomoka ku mikono yakusanyaga ubwo yashakaga guhatana na Perezida Paul Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2017 nk'umukandida wigenga arahura na nyina umubyara Adeline Rwigara ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda gikomoka ku biganiro yagiye atangazamakuru mu bihe bitandukanye mu gihe yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda. Ibyaha Adeline Rwigara aregwa nawe bishingiye ku biganiro yagiye agirana n'abavandimwe be baba hanze y'igihugu. Ibiganiro byaberaga ku matelefoni bamwe muri bo barimo Madame Mugenzi Tabita Gwiza murumuna wa Adeline Rwigara uba muri Canada bari muri iki kirego ariko bazaburanishwa nk'abadahari. Adeline Rwigara yihariye ku cyaha cy'ivangura no gukurura amacakubiri. Ibyaha byose abaregwa bombi barabihakana bakavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Mu iburanisha riheruka ubushinjacyaha bwari bwarangije gusobanura ibirego byabwo kuri ibi byaha. Sinapol Rwigara wari umunyemari ukomeye yapfuye mu ntangiriro za 2015 ku mpamvu zitaravugwaho rumwe. Ubutegetsi buvuga ko yazize urw'impanuka umuryango ukavuga ko yishwe n'ubutegetsi. Abagira ubusabe bw'Amerika Ikigali.
Njuti mwese mkunda radio izwi ya Amerika ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha ahani ubigarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi tubatumira no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu radio izwi ya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.